iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radishwe cy'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwironeza nchuti mwese duteramanye muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Radishwe cy'Amerika ikaze mu makuru yo kuri no saha. Umugwi w'impunzi ziserukira abandi bari mu nkambi y'impunzi muri Tanzania uri i Burundi muri iki gihe kwirabira ingene umutekano wifashe ni mu nyuma aho bazoca basubira inyuma kubwira bagenzi babo ibyo biboneye mu ntumbero yo kubaremesha kugira ngo bahunguke.
Ni gikorwa gitunganywa n'abahunze baje kuraba mu gihugu bahungiyemo uko hameze kugira bazoheze bafata ingingo yo guhunguka. Twagize inama turabona ko ibitigiri by'abarundi bahunguka bava muri Tanzania baguma bagenda bagabanuka cyane.
Iyo ni umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu Nestor Bimenyimana. Hanyuma naho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yirukanye umuvugizi w'ingabo z'amahoro za ONU ni nyuma y'imyerekano iheruka kuba mu gihugu. Amakuru ya cyere tuyahere kuyavugwa hijya no hino ku isi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yirukanye umuvugizi w'ingabo z'amahoro za ONU inyuma y'imyerekano yabaye mu gihugu. Jeanne Mukankusi araduha idonido kuri inkuru.
Ibaruwa yirukana Matthias Germain ijwi rya Amerika rifite ikopi yanditswe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo. Itegeka uwo muvugizi wa MONUSCO kuva mu gihugu imushinja guteza umutekano muke waje kuvamo imyigaragambyo yaguyemo abantu mu cyumweru gishize. Abantu 36 ni bamaze gupfa muri iyo myigaragambyo ya magana MONUSCO, barimo abasirikare ba MONUSCO 4. Bishwe mu cyumweru gishize mu gihe abantu 100 bigaragambije bakangiza ibintu bagatwika inyubako za ONU mu mijyi myinshi yo mu burasirazuba bwa Congo. Abasivili bashinja izo ngabo kuba zimaze imyaka irenga 10 zikorera mu gihugu zikananirwa kurinda abasivili urugomo rw'imitwe imaze igihe yarugukuje akarere. Umuvugizi wa guverinoma yavuze ko Matthias Germain yatangaje ibintu bidakwiye byagize uruhare mu kuzana umwuka mubi hagati y'abaturage na MONUSCO. Cyakora ntavuga ibyo yavuze. Hari abavuga ko mu kiganiro aheruka kugenana n'itangazamakuru yabajijwe niba yakwemeza ko u Rwanda rushyigikiye umutwe wa MA-23, avuga ko nta byemezo bifatika afite bya bihamye. Germain n'umuvugizi wungirije wa MONUSCO ntacyo bahise bavuga ubwo bari babisabwe n'ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters dukesha inkuru. Guverinoma ya Kongo yanavuze muri iki cyumweru ko ishobora kuzongera gusuzuma umugambi wo gukura ingabo z'amahoro za ONU mu gihugu biturutse ku myigaragambyo. Ni icyemezo MONUSCO yavuze ko ishyigikiye. Intumwa za ONU zizava muri Kongo mbere y'impera za 2024 nk'uko umugambi wo kuzikurayo wateganijwe mu mwaka ushize, ariko guverinoma igamije kwihutisha icyo gikorwa. Byavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Christophe Rutundura.
Igisirikare cya Burkina Faso kivuga ko cishe abasivili gihe cyariko gihangana n'abakoresha iterabwoba. Idoni Eugene Mukankusedo.
Icyo gisirikare cyavuze ko cishe abasivili kitabigambiriye mu gitero cyo kurwanya iterabwoba mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu mu ntangiriro z'icyumweru. Cyakora birenze kuvuga umubare w'abasivili bishwe. Abaturage bako karere babwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ko abantu bagera kuri 37 biciwe mu gitero cyo kuwa mbere hafi y'umudugudu wa Fugunowa mu birometero hafi 10 uvuye ku mupaka wa Togo aho bamwe nyuma bahungiye. Ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika bimaze igihe bihanganye n'inyeshyamba z'imitwe ya Kiyisilamu imwe ikorana na Al-Qaeda na leta ya Kiyisilamu igenzura ibice binini by'ubutaka kandi ihoriga ibitero. Mu itangazo umuvugizi w'igisirikare yavuze ko izo operasiyo zatumye babasha gufata ibyihebe byinshi. Amakuru y'abapfuye menshi yagiye yemezwa n'abantu bagiye gushyingura. Abatanze ayo makuru basabye ko amazina yabo atatangazwa kubera umutekano wabo. Abantu 9 bakomeretse bajyanywe ku bitaro by'akarere Idapaonge mu gihugu cya Togo nyuma y'ibyabaye nk'uko amakuru yo mu buvuzi abivuga.
Yakoze mugenzi wacu Eugene Mukankusi ku makuru yadushikirije amwamwe avugwa hijya no hino ku isi. Tubibutse ko muri ko mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya na makuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi umugwi w'impunzi ziserukira abandi bari muri Tanzania wararungitswe mu Burundi kwirabira ingene umutekano wifashe hanyuma bazosubira inyuma kubwira bagenzi babo bahunguke bitegekanijwe ko hazotemberera igihugu cyose naho biruko hari abagenzi babo basigaye mu nkambi y'impunzi banegura icyo gikorwa bakavuga ko cyateguwe n'igihugu bahunze ni inkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru
Izo mpunzi ziserukira izindi na barundi 15 binjiriye ku rubibe rw'u Burundi ruri ku Mugina muri komine Mabanda intara ya Makamba ihana urubibe na Tanzania mu bumanuko bw'igihugu 9 muri abo baturuka mu ikambi ya Nduta irimo impunzi zirenga gato 77 mu gihe 6 nabo bavuye mu ikambi ya Nyarugusu irimo abarundi bahunze barenga gato 50,000 bahiswemo n'umugwi Nyabutatu ugizwe no Burundi Tanzania Nishami mpuzamakungu HCR gita impunzi ni mu ntumbero y'ico ishirahamwe HCR gita mu Cyongereza go and see ay impunzi zije mu gihugu zahunze kuraba uko ibintu byifashe hame no kwirabira nimba ico zahunze kikihari gutyo bagasubira inyuma kubwira bagenzi babo ko botahuka nkuko bisigugwa n'ishirahamwe mpuzamakungu HCR igihe bashika kuri uyu wa kabiri nta na kimwe bari bemerewe kuvugira ku maradiyo n'ibinyamakuru yamara umuyobozi mukuru ajeje gutabukana impunzi mu bushikiranganje bw'intora gate mu gihugu Nestor Bimenyimana yabwiye ijwi rya Amerika kwicatumye hiyumvegwa uwo mugambi ariko igitigire cabahunguka cagabanutse cane
twagize inama turabona ko ibitigire by'abarundi bahunguka bava muri Tanzania baguma bagenda bagabanuka cane twavuye ku bantu 700 kuri konvwa tugira kandi konvwa zibiri mu ndwi tuva ku bantu 1800 tuja ku bantu bari munsi y'ijana cyo turabona ko biteye amakenga niho rero twavuga tuti abo bantu kugira bahunguke nibaze birabire mu gihugu ingene hameze haje intumwa z'abantu bahunze bari mu makambi ya Nduta baherekejwe na leta ya Tanzania bamwe bo muri leta ya Tanzania hamwe nabo mushyiramwe mpuzamakungu hasere musanzwe muziko ariryo ryo gutahukana impunzi mu nyuma hazo cha bikindi bita come and tell
Nkabose bahunze mu mwaka w'2015 bavuye mu ntara za Makamba Rutana Rumonge na Bururi bitekanjwe ko bazotemberezwa mu gihugu cyose kwirabira ingene umutekano wifashe ivyerekeye agateka kazi na muntu amatongo n'ayandi matongo yasezwe n'impunzi n'ibindi yamara abasigaye mu makambi bavuyemo ntibashima ico gikorwa bamwe mu mpunzi Induta n'Inyarugusu muri Tanzania bemeza ko batigeze bagishwa inama gutyo ko ni zova muri ubwo rugendo batazovyemera
hanyuma abantu barungitse bandi barungitse abantu biwabo bimbonera kure kucumba bakorera ubutegetsi ko ntitwigeze tubimenya nta nimwe yagishije inama nta n'ubuziyo batorewe
idufunga mu Bugesera zimene yahunze naho yavuye kugira ngo acike ku icumu mbwiye dusanzwe dufise abarongozi ku ruhande rw'abashefu de zone ku ruhande rw'abaserukira ikambi abo bita bande kambi abo rero nabo nta mahirwe baronse yo kugenda
bitekanjwe kandi ko izo ntumwa zizobonana n'abahungutse bava mu bihugu bitandukanye kugira ngo babashingire intahe ingene babayeho bamwe muri abo baheruka guhunguka babwiye ijwi rya Amerika ko bahangayikishijwe n'uko utwo bahungukanye twaheze ndetse akaba atanamazu barubakigwa gusa hari n'abandi bagerageza kwiteza imbere
mu kibano n'ukuri ntangorane ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijanye n'imfungurwa nubura ibisanzwe tumaze guhunga inzu yarageze igihe irabomoka sanze yarabomotse narashoboye gusanira ikunda ariko kubera ko yari yagurutse ububati bwari ko bwaratabaguritse
naho ubundi ho batatugarukiye ko inzayiza kutwica
ndadandaza kandi n'ubu mbayeho mwubwo buryo nkongera nkajya mwishyira hamwe nza ndaziganya ndosa 500 nkayabitsa hariya ari ikintu nkeneye nkagenda nkatora ingurane bakangurana hanyuma nkazoriha
izo mpunzi zahungiye muri Tanzania zozo zemeza ko zifise amakenga kwinyuma y'ubwo rugendo ibikogwa bigamije kuzitabukana ku nguvu bishobora kwiyongera basabishame mpuzamakungu ONI ribitaho n'igihugu cha Tanzania cabahaye indaro ko vyo bareka akaba aribo bifatira ingengo yo gutaha atagahato
aha rero amakenga n'ukurumba aha bakiye baza kudu bagiye kudufata kutubwira ko n'abana impunzi bagenzi bacu bagiye hanyuma baragaruka basanze hari umutekano hari amahoro urumva ko ari ingorane habagiye kuduha igiti nyine batubona baca badukubita ubuhiri dutahe dutashe
rero mu ijambo rimwe twebwe iyi nkuru twakiriye nabi cyane kuko twebwe nk'impunzi turazi ishu twahunze turazi ubwicanyi twahunze turazi turatezwa twakorewe duhunga nta muntu rero ashobora kuja kudusirukira ngo mu Burundi hariyo amahoro.
Igihugu cya Tanzania nico kirimo impunzi nyinshi z'Abarundi izirenga gato 126,000 mu gihe abakiri mu buhungiro bose hamwe barenga 257,057. Igikorwa nk'ico c'intumwa z'impunzi ziva muri Tanzania zikaja kuraba ingene umutekano wifashe mu gihugu zahunze zivamwo mu Burundi cari carigeze kuba mu mwaka w'2010 ku bari barahunze mu myaka y'igumikime 1972 no muri 1993 mu ikambi ya Mutana. Bira icakurikiye mu mwaka w'2012 nuko igihugu ca Tanzania caciye cugara makambi yose ayandi arasamburwa maze abari muri yo batabukanwa ku nguvu nkuko impunzi zari zarahunze ico gihe zigasubira guhunga ubugira gatatu mu mwaka w'2015 zibivuga. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku byijwi rya Amerika
muri isanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika ya makuru arabandanya. Mu Rwanda leta ivuga ko mu minsi ya vuba hagiye gushigwaho uburyo umunyagihugu hazohora ronka icyangombwa cy'amatongo atabanje kujuragizwa mu buyobozi. Zumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda niyo nkuru adufitiye.
Mu mpera z'icyumweru gishize minisitiri ufite ibidukikije mu nshingano ze yari yitabye Inteko Ishinga Amategeko ngo asobanure ibibazo bigaragara muri serivisi z'ubutaka. Bimwe mu bibazo yagejejweho birimo ubutaka bushyirwa mu nyungu rusange ntibwandikwe kuri leta, ibyemezo by'ubutaka bisohoka ntibihabwe abanyirabyo, n'itinda ry'imitangire ya serivisi z'ubutaka muri rusange. Minisitiri Mujawamariya Jean d'Arc yasobanuye amavugururwa leta yatangiye azarangiza ibi bibazo.
Ibindi birimo gukorwa hari gukorana n'irembo umuturage azisabira bitabanje kunyura ku karere. Harimo gukorwa icyangombwa koranabuhanga ku buryo ingendo zo kujya gufata ibyangombwa gikozwe mu buryo bw'impapuro nazo zizavaho. Ahangaha abaturage bakaba bazashobora kujya babona icyangombwa cyabo.
Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku micungire y'ubutaka yasohotse umwaka ushize yagaragaje ko hari imanza 421 z'ubutaka leta yimuyeho abaturage ku nyungu rusange ariko ntibuyandikweho. Iyi raporo kandi yagaragaje ko kugeza ubu hari ibibanza bisaga miliyoni n'igice bidafite uwo byanditseho. Yongeraho ko hari ibyemezo by'ubutaka bigeze kuri miliyoni 2 bikibitse ku biro by'abayobozi kuva mu mwaka w'2010 bidahabwa bene byo. Iki kibazo cyanagarutsweho n'abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaza ko kuba badahabwa ibyangombwa ku mutungo wabo ari imbogamizi.
Mwadusabira ibyangombwa nk'iby'abandi Banyarwanda tukabibona.
Inzarira turya imva, nta byangombwa by'ubutaka dufite rwose, ni nabyo kintu dushaka kugira ngo tubikugezeho nabyo. Ubu ntitwasaba inguzanyo nk'abandi,
tufite ubukene, nta butaka dufite duhinga, n'ababeshwa hano guhinga.
Kuri ibi bibazo by'abadahabwa ibyangombwa by'ubutaka hiyongeraho n'icyo abaturage bakomeje kugaragaza ko imisoro bacibwa ku butaka bwabo ihabanye n'ubushobozi bafite muri iki gihe.
Hari ibintu byera bibangamira nkatwe rubanda rugufi nk'ikibazo cyo gusorera amasambu, ikibazo cyo gusorera amazu. Ariko nkatwe iwacu byaratubangamiye, nubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twebwe abaturage byaratubangamiye.
Umuturage ntaho yikora afite ako kantu niko karimo inzu, ntihari guhinga utuboga, ntihari kugira ite, none haza mu ya misoro ugasanga bibaye ibindi bindi. Ni nayo impamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga, agategereza ati nzabo bazazi bahatware.
Bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko babajije Ministre Mujawamariya amaherezo y'abaturage bananiwe kwishyura imisoro ku butaka batunze. Uyu depite wa Nyirigira Glorioza,
nk'umuturage mwaganira ati gena nagiye kubarisha bambwira ko ari miliyoni, ati gende byera n'ubushobozi bwanyu ufite miliyoni sinanayibona, nzabyihorera bimere gutyo ngo nyine leta izabutwara cyangwa nipfire nyine abana basigaye bazirwariza cyangwa leta ibutware. Ariko kumva n'umuturage abikuganiriza kumva nawe ntabwo uri bubone igisubizo uri bumuhe, ngo nyine miliyoni ayigejejemo akabona adashobora kubasha no kwishyura arabyihorera. Ese bizarangira bite? Ni byose kuko abaturage bavuga bati leta izagira ibyitwarire.
Iki kibazo ndetse n'ibyo abaturage bibaza ku misoro yabananiye kwishyura, Minisitiri w'ibidukikije mu Rwanda Mujawamariya yabitanzeho ibisobanuro.
Abo bo mu cyiciro cya kabiri batabimenye ariko imisoro ikaba imaze kuba myinshi, hari abo njyanama zagiye zisonera. Ubu ngubu turanakangurira abadashobora kwishyura imisoro yagiye yiyongera kwandikira njyanama kugira ngo zibe zakwiga case by case, zibe zasonera abo baturage iyo misoro. Cyane cyane ko hari aho usanga bamusoresheje umusoro w'ubutaka butuweho kandi nta bikorwa remezo birahagezwa.
Nyuma y'ibisobanuro byatanzwe na Ministre Mujawamariya, abadepite bagaragaje ko banyuzwe n'ibisobanuro bye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Amakuru yandi tubandanyirize mu Burundi, aho umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi uratewe impungenge n'amakarashishi y'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi ZNDD-FDD bamaze iminsi bakorera mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Abakora ayo makarashishi bayakora mu nyambaro ziranga umugambwe wabo, rimwe na rimwe bakarenza ko n'imyambaro y'igipolisi, aho baca bagenda baririmba indirimbo umugambwe SNL wemeza ko zidahumuriza. Agatogwasa atwara SNL akaba ari umushingamateka yigeze kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu, yabisiguriye mugenzi wacu Diane Nini nahazwe mu kiganiro muri Isanga bagiranye.
Oyi byo sagasishishwa rumuntu ari cyo byo babigira akeraho amya bigira muri ya ntumbero nyene yo gutemba abantu n'iki tudi migambi afitiye kugwaruka cyango arigeze no kumba urwo rugambo SNDD-FDD avuga yuko bagomba gukora ikarashishi rwose bakagira ibikiriza byagutse binini rwose ngo yuko ngo bazoja ngo gupa kuri imeri ngo mu mahanga. Ibyo byose urumva mugabo ni imvugo kumbura ifobetse, kuko sinibaza yuko mu gihe cya none ubwato upakira amakontineri sinibaza ko hari abantu bazoza kwikorera amakontineri bayakura mu mazi kugira ngo nihindi avuze kumbura ko hari aho bazoba barumvika mu butumwa nyine bwabo nk'uko batwivugira.
Abaza bashira isano hagati y'ayo makarashishi n'ibivugwa mu karere k'ibiyaga bigari, harimo kurungika izo mbonera kure muri Congo, kwitegura kubitandukanye birimo no gutera ubwoba abanyagihugu, barafise ukuri canke nta kuri barimo?
Sino cyashoka mvuga ngo bategurwe kugira bagenda cyangwa bagende hariya mugara, mu gihe baba bategurwa kugira ngo babarugike ahantu hari umutekano muke mu bindi bihugu, yariyo byose byozuva bibagora mu gihe bugendayo bakagira ingorane ingene bo bisigurira abarundi, ingene bo bisigurira ababyeyi babo bana, mu gihe batigeze cyane ngo batangaze ku mugaragaro ko babarungite aho hantu. Ibyo rero nibaza yuko byogira ingaruka mbi kuri kazoza k'ubwo rwaruka n'imiryango yabo.
Icuka kiri mu gihugu cy'u Burundi ubu ga Honorable Gaton Rwasa murakivuga ku iki ku bijanye n'agateka kazi na muntu, kubijanye n'ubwigenge ku rubuga rwa politiki, hari ibihugu bitandukanye birimo leta zunze ubumwe za Amerika bivuga yuko ari chatewe intambwe mugabe bikavuga ko hari hakagihadze hari migenderanire irikirana naguka hagati y'u Burundi n'amakungu harimo ububirigi harimo ibindi bihugu bitandukanye mwebwe murabivuga ku iki yo migenderanire mukavuga ku iki icuka kihari muri kino gihugu mu gihugu cyo Burundi
yabwe muri rusange twaje tuvuga yuko Uburundi sizinga Uburundi burakeneye kugenderanire myiza n'ibindi bihugu byaba ibihugu bya kure byaba ibihugu bibanye kuko ni uburenganzira bw'abarundi abantu igihugu baweza gukora kugira ngo iyo migenderanire ibeho kandi ibe myiza ariko nibisigura yuko kubera kumva ibyo bintu bigenda z'umukuru w'igihugu ugenda duca izuriya bisigura yuko ibi bintu ari ibororo mu Burundi ingorane zirahari turabuzwa kuvuga kwa politike kugira ukukuma ngo hariya ngo babonye ikiziga kumva bahanze bashe bagihamba ihutihute ntabasohoza abaye abantu biva barapfungwa atatu bagirizwa ryatabamaremeze mu gusa nibaza yuko umbure amakuvu wo kuvuga bati hari intambwe yatewe nibaza yuko bibaze ngo hari ibintu bizoca bigenda mu gihe bahoze bati reka tugerageze twiyegereze ubwo butegetsi ariko ashobora kuba hari kuragira imigenderanire n'amakungu ngabo umunyagihugu wewe tubona agumamewe hafi muri rusange novuga ko hari intambwe yatewe yaba abo banyamahanga bahanuza barundi sindi bibazo ko bari kubahanura uko bibaza yuko bahanuwe
muri ko muvuga uko mu gihe hasigaye imyaka itatu kuvuga mu 2025 hakaba amatora y'abashingamateka inyuma y'iyo myaka itatu hazoba hasigaye ibiri mu 2027 hakaba y'umukuru w'igihugu mubona ico cuka kibaganisha he muri ayo matora muriteguriye nk'umugambwe SNL kuja amatora y'abashingamateka muri 2025 muri 2027 ho mwipanze gute ku rubuga kuvyerekeye ayo mukuru w'igihugu
nibyo uko ndiko byifashe baragerageza kubikora kujya kubure baduce kubatuce buto arabe ko twubahe birubuga bonyene mugabo ibyo niko zo tokora tubwizwa kubandanya uvuga kwa politiki uko ibishobora guhinduka bishobora guhinduka ku gihe cyabyo kandi nibihinduka abantu bareza amaboko ariko bihinduka abantu bariko barakora ni ngombwa rero tubandanye n'urugendo rwacu kandi twebwe tugumana icyizere yuko ibintu bizogenda neza ataraho twoca dutana n'akabando tukakuruka iyo n'ibyo bari kosa rikomeye cyane ntidushobora kubahebera urubuga bonyine tubwiza kubandanya naho duca gufunda buhoro kuko icyo twizera ni uko ibintu byose bizofata umurongo wabyo ubereye umunsi niwagera
ijwi ryanyu gato rwasamu n'amashinga amateka rigera he muri mu namashinga amateka mukaba mufise abanywanyi mwemeza ko bahohoterwa iryo juju ryanyu rigera he rimaririkiye ababa haya madri muserukira mu namashinga amateka y'u Burundi
inamashinga amateka ego irahari mugabo ipfunga kandi sifungura ya byose byugariye mu ntwaro kuko intwaro yihariwe n'abasemeze DFDT kuva hasi gushika hejuru abo nabo rero rimwe na rimwe hari igihe usanga n'ibyo by'amategeko utobabwira ndetse murazi yuko navuga yuko umugambwe wabo ari icyo gihugu avuga ngo umugambwe wabo ngo wavuye mu maraso ngo sibe n'indi migambwe yagiye gusaba kwemererwa mu bushikiranganji ibyo byose ni imvugo uba iza gukabura abo bantu nyine bagize imyifato yo kuyondeza abandi kubaburabuza ugasanga n'ibintu batanga yitwaje ibintu biriya mama ngo cyarabavunye mama ngo bamenye ngo bavuye ngo biki ngo ntagusubira inyuma ibyo byose urumva ni ikibazo kubera yuko niyo n'amashinga amateka urumva yuko si twebwe turi benshi gusumba ibyo bashatse ko birengana uko byaba biri poste birarengana ko bafite igitigiri navuga cy'umurengera mugabo turagerageza kuvuga ko dushoboye ibishobora kumvirwa bashatse kubihindura akabihindura batashatse kubihindura naho mugabo ntibavuga ngo ntibabyumvise tuba twabivuze
ubutegetsi buhari murabuha amanota ngahe ku icumi muri kino gihe buhamaze buraheruka gukwiza myaka ibiri buhamaze muraba muri senela hari kira kiyo kirahinduka cyane
ibyo byose ize ko ari gice boronko kuko ntacyo tubona bararangura gushika no munsi amajambo menshi gusa turayumva mugabo ibikogwa ntacyo tubona ko ubu ntavyo tubona bihabda ku kugabanya amaganya n'ibibazo by'abarundi n'abarundi
kumenga hari abamaze gukugwa mu mirimo itandukanye kuva aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi abuze ati ndarira ndabaririye ndirira ibitandukanye bitagenda aravuze ubusuma aravuga ubutungane aragira iki hari abavuye mu mabanga ariko
ahangare ko bamukura ngaha ejo bakacha bamuhaye andi mabanga umva gufata ingingo rimwe na rimwe hari igihe zifatwa kugira ngo base n'abahoma amaso uko ni wawa wabuvuze yuko umuntu yamunaniye n'iki n'iki ahamejo atumuze umugeza mbere y'abantu sumbe yari afite yumva yuko atenshi n'ikibi kimivugwa
ikibazo kijanye n'ike na gisuka n'ibitoro n'ibindi bikoresho bya nkenerwa mu gihugu cy'u Burundi ico kibazo muraciyumvira kwike
kijanye n'itunganywa ribi y'ubuzima bw'igihugu kuko isukari icyo kimwe n'ibindi bidandazwa ntabwo yagomba kuba ikintu cyakagwita abantu yategereza kudandazwa n'uwo ari we wese ikindi nacyo ni uko udandazwa uba urekuwe ushaka kugwa wese leta niyo yamenya ukuntu ikurikirana kugira ngo ntihagire abigika mu kintu kandi nuko uruganda rumwe dufite gukora isukari sasumo mu gihe dushaka gukwiza isukari abarundi bakenera ni ngombwa leta yumve yuko kuyikora mu mahanga nta yindi nzira iriho iboza itura inyishu y'ikibazo rero igitangaje ni uko leta kuva sendedetede cyo ku butegetsi yumva yuko sosumo ariyo yonyine hanyuma yuko mu kirenge cy'iyi nama nshinga amateka yaheruka twari twarasabye yuko kuba kuyikura ahanga kugira ngo basahirize umwimbo wa sosumo nubwo byakozwe ntibyabaye umuti kuko ubuhoho isukari kuyirondera mu gihugu cy'u Burundi isukari ko kugurondera ikintu kibujijwe mugabo byose kubera yuko hari abantu babyungukira ngo amafaranga y'umurengera ikibazo cy'igitoro ni kuko igitoro babwiza kuraba ukuntu cyama kihari hariho n'amafaranga yagenda ngo ni fo karubira ayo mafaranga ntituzi iyo bigenda yakoreshejwe ku buryo igitoro kena mu bindi bihugu hose usanga gihari hari abavuga ngo kiduzi beyigo cyoshe kiboneka ndabyibaza uko kuko amapera y'agaciro yo kugitana ntayihari mu gihugu ubukatibaza rero leta ikora iki kugira ngo amafaranga yose aboneka y'agaciro akoreshwe mu buryo bwo mu muco kuko amafaranga ava mu ngabo zagiye kugarura amahoro muri za Somalia za Centrafrique aza ku kwezi ku kwezi yose ashyiriye mugabo ntawumenya igihe nakoreshwa ntawigera amenya ngo hinjira yangana iki aca akora gute n'ibindi nk'ibisata by'ikawa n'iki n'ibisata kuva kera ibyo byari bitunze Burundi hari ngubane nyamukuru mu bibyo byose gukena kwayo n'iryo tunganywa ribi igisata cy'ubutunzi
gudufatiye nko ku isukari no kuvuga ko ata mundi muntu wundi yemerewe kudandaza isukari mu gihugu cy'u Burundi abayivana hanze nabo canke abufatiye ngingo bakavuga ati reka natwe twibidimira ibikaju tuyihingure leta iyo babe ntambame
gushikubu isata cyo gushinga amahinguriro kiracyagoye ibi ntambamye kuko none utari umusenyi David Deleuze ngo ubwo burenganzira mu buronga unaburose naho nibirumva ntihabura amakondisiyo bagushiriramwo ugasanga ku mbure ntibibijya gukorohera kandi none icyo gisata cy'amahinguriro cyafite na kindi ngorane umuyagankuba n'ukoresha mu ngo dukwiye amahinguriro yo uyashingaho ugakoresha umuyagankuba iyo byose urumva n'ingorane bigaruka hahandi itunganywa ribi ry'igihugu
agatongwasa mutwara umugambwe Senel utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi turashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo muyage kubazo bitandukanye by'ibigezeho mu gihugu cy'u Burundi
mwakoze namwe kutoba mikro
cyite mwese mukundara dijwi rya Amerika biganire twatiguye muri kano kanya bigarukiye ngaha turabashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka
Ndashimiye Nadia Taho yadufashije kwegeranya ibiganiro tubateguriye. Frederic Nkundikije niwe yarabihagaririye. Turabashimiye namwe inshuti mwese muduteze amatwi kandi turabahaye ikamo, turabateye akamo. Mubandanye mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika ku mbuga ngurukanabumenyi n'ahandi. Mugire umugoroba mwiza, murakoze mwese.